Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi kuwa gatatu tariki ya kane z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Hano muri studio ya gatanu i Washington DC muri kumwe nanjye Ed Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Ku ruhande rw'abanyagihugu abagera ku 374 barishwe, 368 barakomereka mu migumo, abagumutse 467 bagirizwa gukora ibyaha bitandukanye muri iyo migumuko barahagaritswe barashyikirizwa ubutungane.
Uwo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi wa polisi y'igihugu mu Burundi, avuga ku kibazo cy'umutekano muke mu Burundi n'uko byifashe ubu. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edi, urakoze ndabaramukije kandi namwe muteze amatwi ijwi rya Amerika. Amakuru tuyahere hano muri Amerika. Senateri aturuka muri leta ya Texas, Ted Cruz, yariko yamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri leta z'umwe za Amerika. Ku ruhande rwawo mu mugambwe wa Republika yavuye muri ayo mahiganwa. Ibyo abitangaje nyuma yaho aboneye ko arushijwe na Donald Trump amajwi menshi cyane mu matora y'ijonjora yo mu mugambwe wa Republika yabaye ejo ku munsi wa kabiri muri leta ya Indiana. Ted Cruz yabwiye abanywanyi biwe ko inzira imujyana ku ntsinzi yugawe n'abitavye ayo matora amesha kandi ko bahisemwo kwajana iyindi nzira. Ted Cruz ariko arashimira abanywanyi biwe mu gihugu cyose cya Amerika aho yabise abanyagihugu badasanzwe. Igihugu cya Sudani y'Amajyepfo kiza mu mwanya w'ijana na mirongo ine mu bihugu ijana na mirongo umunani muri raporo yasohotse uyu mwaka igaragaza ukuntu ubwigenge bw'itangazamakuru bwifashe ku isi. Abamenyeshamakuru bo muri Sudani y'Amajyepfo bamenyesha ko rimwe na rimwe baterwa ubwoba, ahandi bagatabwa mu mvuto n'abantu bikeka ko bakorera inzego z'umutekano za leta, ndetse no kwicwa bakicwa. Umukuru arongoye ihuriro ry'abamenyeshamakuru muri Sudani y'Epfo, Olivier Modi, atangaza ko n'ubu abajejwe umutekano ba leta babandanya gutera ubwoba, guhagarika no gufunga abanyamakuru. Amesha ko mu mwaka uheze abamenyeshamakuru ndwi bishwe muri icyo gihugu kandi ko atamatozwa yigeze akorwa kuri ubwo bwicanyi. Ibyo bishikirijwe mu gihe ejo ku munsi wa kabiri amakungu ariho yahimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru ku isi. Amakuru kuri Siriya, inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi yaremeje icyemezo gisaba bariko bararwana muri icyo gihugu cya Siriya gukingira ibitaro hamwe n'ibindi bigo bifasha abanyagihugu mu magara yabo, kandi igabisha ko abazosubira kugaba ibitero kuri izo nyubakwa bazohanwa bimwe biboneka. Icyo cyemezo cyafashwe ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'ibitero by'ubwicanyi bimaze iminsi bikorwa ku mavuriro hamwe n'ibitaro mu bice birimo intambara muri icyo gihugu cya Siriya. Icyo cyemezo cyateguwe n'abagize iyo nama baserukira ibihugu bya Nouvelle-Zélande, Espagne, Misiri, Ubuyapani hamwe na Uruguay. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon yashikirije ko igihugu cyose gikwiye gukingira inyubakwa z'ibitaro hamwe n'abakozi bavyo no guhana abagira uruhara mu bwicanyi nk'ubwo aho gushikiriza amajambo gusa yo kwiyamiriza ubwo bwicanyi. Amesha ko ubu igice kigira ca kabiri cy'ibitaro muri Siriya vyugawe, abanyesiriya baharurwa mu miliyoni ntibagira aho bivuriza. Ivyo yabishikirije ejo ku munsi wa kabiri. Amakuru kuri Iraq, ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Amnesty International rimenyesha ko abanyagihugu barenga igihumbi ba Iraq bafunzwe bataciriwe imanza mu bigo bishinzwe kurwanya iterabwoba biri mu bice bitandukanye byo muri icyo gihugu cya Iraq. Umunyamabanga mukuru wa Amnesty International Salil Sheti yamenyesheje ko izo mbohe zirundanirijwe mu twumba duto duto aho bataronka akajyo ko kwigorora canke kurambika umusaya hasi ivyo bakabibamwo kumusi kumusi kumurango no mwijoro amesha kandi ko batemererwa gusohoka kugira bashobore guhema impwe muzo hanze Amnesty International imenyesha ko benshi muri zo mbohe bafashwe igihe abasirikare ba Iraq bafata ibisagara babamwo byari mu minwe y'umurwi wa leta ya Kiisilamu benshi muri abo bafashwe bakeka kuba bakorana n'uwo murwi w'iterabwoba makuru ku magara y'abantu abantu imiliyoni 500 bo mu bihugu byo ku mugabane wa Amerika no mu izinga rya Karibea bashobora gufatwa n'umugera wa Zika gushika ubu ibihugu 37 muri ambabarira byo kuri uwo mugabane wa Amerika nivyo bivugwamwo uwo mugera wa Zika umugera wa Zika ufise ingaruka mbi ku bana bavuka aho bavukana imitwe hamwe n'ubwonko buto ibitigiri byinshi by'abamaze kwandura uwo mugera bivugwa mu bihugu bya mu gihugu ca Brazil ariko no mu bihugu bya Colombia Panama Martinique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwo mugera uramaze kwigaragaza abajejwe amagara y'abantu bamesha ko uburyo bwo kwikingira uyu mugera ari kwirinda kuribwa n'imibu iyitera kandi abakenyezi bakirinda gusamira inda muri ivyo bihugu uwo mugera uvurwamo
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Aloys Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari igipolisi cy'u Burundi kivuga ko abantu barenga 450 barimo abapolisi 77 aribo bamaze gupfa kuvaho imyigaragambyo yo kwamagana manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu itangiye mu kiganiro n'abanyamakuru polisi ivuga ko iperereza ryabo rigaragaza ko abapolisi 59 bafunzwe baregwa amakosa abandi bagera kuri 38 ngo bakaba barirukanwe ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza
Icegeranyo cy'ubuyobozi bukuru bw'igipolisi cyerekana ko abantu 451 aribo bishwe kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze muri bo harimo abapolisi 77 umuvugizi w'igipolisi asigura ko bamwe bahitanywe n'amasasu yerereza abandi bagwa mu bitero by'abagizi ba nabi yita bagumutsi abandi nabo bahitanwa n'imitego batezwe ku giti cyabo atantasible mu gifaransa Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi yemeza ivyo bitigiri anavuga abapolisi bahanywe kubera amakosa bakoze muri ico kiringo
ku ruhande rw'abanyagihugu abagera ku 374 barishwe 368 barakomereka mu migumo abagumutse 467 bagirizwa gukora ivyaha bitandukanye muri iyo migumo barahagaritswe barashikirizwa ubutungane abapolisi 77 barishwe abapolisi 367 barakomeretse abagera ku 12 baramugaye burundu abapolisi 59 barafunzwe ku vyaha bitandukanye bakoze abapolisi 38 barirukanywe ku makosa bakoze abapolisi 8 baranyurujwe nabo bari mu migumo
Iki cyegeranyo cy'igipolisi kiri kure y'ibindi byegeranyo by'amashyirahamwe y'agateka kazi na muntu yo mu gihugu na mpuzamakungu avuga ko abantu barenga 600 bishwe ariko ibi bitegira igipolisi cyerekanye biregeranye n'iby'umugwi w'igihugu uhani agateka kazi na muntu CNDH umuvugizi w'igipolisi atanga iziguro y'iki gihushana
Ni bisanzwe ko bidasa ibitigiri icegeranyo bivana ku mwene cakozwe n'uwagikoze n'intumbero yagikoreye hariho nabo bikure cyane iwacu batwovuga nka shirahamwe ya Prodehage cyane cyane hariho byegeranyo bikogwa bidafise intumbero yo kwerekana ukuri bifise intumbero yo kugira ngo amakungu afate ingingo cyangwa ziriye no kuvuga bifise imvo za politiki ibiharuro twe dutanga abantu abapolisi bababonye ivyo bintu bikiba Mwara mwa kwa tufuga tuti hari hafuye banaka, hakomeretse banaka. Mwara wa wakomeretse harimo abababaye cyane. Barashobora kujyanwa kwa muganga inyuma y'iminsi 2-3-4 mbere n'inyuma y'indwi ukumva bapfuye. Abo ntibasubira kugaruka mu biharuro igipolisi kibagifise. Hari amashyirahamwe ashobora kugenda agashika no kwa muganga agashikira n'imiryango akabaza agasanga koko wa muntu yari yakomerekeye ahantu yahavuye apfa mu nyuma. Arashobora rero kuzana ibiharuro byayo ugasanga birasumba gatoyi. Ivy'igipolisi ariko ntibishobora kubisumba cyane bibisumbye cyane bica biboneka ko haba harimo kinyoma n'izindi ntumbero
iruhande y'abantu bahasize ubuzima n'abahasinzikariye hari n'ibigwanisho byafashwe atwovuga nk'inko amajana 9 na 46 z'ubwoko butandukanye amagrenade amajana 9 na 41 amasasa arenga ibihumbi 50 n'amabombe jana na 65 igipolisi cyemeza ko muri rusangi muri uyu mwaka wose gihanganye nabo cita bagumutsi cavyifashemo neza ariko rero namakosa ngo ntiyabuze
navuze yuko igipolisi arico cakoze neza mu guhangana n'irya migumuko ariko harashobora kuba umupolisi umwe canke babiri yakoze amakosa yakoze ivyaha uwo nawe co kimwe nabajya bari mu migumuko abakoze ivyaha yarafashwe hamarashikiza ubutunga aribo babi biharuro twatanze nta wovuga rero ngo kuva irya bintu bitangura gushika bihere ngo abapolisi bose ijana ku ijana bakoze bagumye bari ku murongo
abatavuga rumwe n'ubutegetsi baragirije kenshi igipolisi ko kinyuruza abanywanyi b'imigambwe n'amashyira hamwe yiyamirije ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu bongera abahohoterwa ubuzima amatohoza igipolisi cyakoze yamirira kuri izo byagirije igipolisi kandi kirabeshuza amakuru yavuzwe ko hari intera hamwe zaje ku butaka bw'u Burundi zigahabwa imyambaro y'igipolisi cy'u Burundi zikanakoreshwa mu kugandagura abantu Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko n'inama mpuzamakungu y'ibihugu byo mu biyaga binini CIRGL yamiriye kuri ayo makuru ikurikije amatohoza yigiriye yonyine ubwayo igipolisi kivuga ko imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya president Nkurunziza cita imigumuko kuko ngo yabayemo gukoresha inguvu yitabiriwe n'abantu bashika ibihumbi 600 kubera ubwinshi bw'abagiye barahagarikwa igipolisi kiremanga ko bitakunda ko abantu babaho neza mu busho busanzwe ari na buto eroje uri kaneza Bujumbura iryo rya Amerika
nyuma y'imyaka 25 ibihugu byiyemeje ko ubwisanzure bw'itangazamakuru ari inkingi ikomeye y'uburenganzira bwa muntu abategetsi hirya no hino ku isi baracyaburabuza abanyamakuru babatera ubwoba abandi bakicwa bazira umwuga wabo ubwo isi yizihiza ubwisanzure bw'itangazamakuru umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Richard Green yagaragaje uko ubwo bwisanzure bwifashe muri iki gihe ni inkuru yashizwe mu kirundi n'umunyamakuru wacu Diane Ninahazwe
ikigo gikurikirana ubwisanzure bw'umwuga wo kumenyesha makuru Freedom House gifise icicaro muri Amerika catangaje muri raporo yacu isohoka buri mwaka ku bwisanzure bw'umwuga bwasubiye inyuma cane ku isi muri no myaka 12 iheze ivyo ngo bikaba vyatewa hanini n'igikenye c'abanyepolitike ubwicanyi ndetse n'ibikorwa by'iterabwoba ibihugu bidomwa ku rutoke na Freedom House mico cegeranyo ni nk'igihugu cha Egiputa kiri mu bihugu 9 vyasubiye inyuma cane muri ubwo bwisanzure mu mwaka umwe gusa umunyamakuru Khaled Daoud aturuka muri ico gihugu akagiriza perezida Abdel El Sisi gufata ibinyamakuru nk'amamashini atakinda jejwe atarukwamamaza ibikorwa by'abanyepolitike aha umunyamakuru Khaled agira ati
Our role is to provide objective and credible coverage of events that are taking place in Egypt.
Amategeko atugenga aduhamagarira gukora inkuru zose zibera mu gihugu cha Misiri ataho duhengamiye inkuru zacu ziba zirimwo ukuri gusa. Si umumenye camakuru canke kinyamakuru bihitiramwo ibivugwa mu nkuru zacu imyirekano iba yatewe n'intwaro mbi z'ibinyamakuru bihamagarira iyo myirekano.
The way to solve Egypt's economic or political problem.
Icegera c'umunyamabanga wa Amerika ajejuga isata c'agateka kazi na muntu demokarasi n'akazi Tom Malinowski yabwiye ijwi rya Amerika ko abanyamakuru barenga 70 aribo bishwe ku isi yose mu mwaka uhera mu gihe ababa 200 batawe muri yompi
where press freedom is denied
Ahatarangwa ukwidegemvya mu kumenyesha makuru usanga indyane n'intambara ari byo biharangwa gusa ndware bereye nayo igatera isubira inyuma
Guverinoma ya Amerika yashimye guhimbaza uyu munsi wahari ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu kwifatikanya n'abanyamakuru baburabujwe bahogwa umuga wabo ibicishije ku rubuga rwayo rwa internet human rights akadomo gov ivyashikiye abanyamakuru navyo bikaba biri ku rubuga rwa Twitter abitanguzwa n'ijambo Free the Press bisigura ngo buhora ibinyamakuru Diane Nahazwe ijwi rya Amerika
Tukivuga ibijyanye n'umunsi wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru umujyi wa Paris aho ni mu gihugu cy'u Burundi wahaye umunyamakuru w'umurundi akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru iwacu Antoine Kaburahe igihembo cyiswe Medaille de la Ville Ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Without Borders nibo batoranyije bwana Kaburahe kuba umwe mu bahabwa icyo gihembo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na bwana Kaburahe amubaza imvo n'imvano y'icyo gihembo
Ego twararose ako gashimwe baha abakoze neza umwuga kandi bakitanga twari bane no kuvuga ako gashimwe jeho nakakiriye neza kuko katweretse yuko ibikorwa byo kumenyesha makuru dukora bishimwa atari mu Burundi gusa mbwabo no hakurya y'amazi cyo rero bakanshije ico navuze narashimye mugabo cyane cyane naciye mvuga nte kagashimwe sigwanje gusa nagashimwe dusangiye nabandi bamenyesha makuru baba abari kubakorera mu Burundi canke abavuye kuvo muzi mu gihugu navuze nta kagashimwe nakacu turagasangiye kandi uwo mwuga sindawukora jenyene naho ndongo iwacu namenyesha makuru benshi bakora bakitanga no kuvuga ko nagashimwe dusangiye nabandi bamenyesha makuru bo mu Burundi niko jewe na bivuze igihe mukuru w'igisagara cha Paris yarahejeje kumpa ako gashimwe
mu Burundi abategetsi baho bari bafise ibintu babagiriza bijanye n'umutekano muke wabaye inyuma aho habereye kugerageza gutembagaza ubutetsi ako gashimwe ko bakabakuye ko ico cyeye
so nokubwira nuko bijya bintu jewe atana kimwe ndimo naho bagiye kubinkwegeramo kandi nababinkwegeyemo barazi nabo nyine yuko atari byo mugabe ico babikorera nibo bakizi
none mu nshinga ntahe Antoine Kaburahe ako gashimwe kabashikana kuki
sanswe iyo hari abantu bashimye ibyo mukora hama bakabakeza birashika byamafyabaye no mu bindi bihugu ako gashimwe k'igisagara cha Paris bagaha abantu bagize cyo bamariye cyabo igihugu cyabo canke aho ibyo bakoramo gafite kandi gikomeye cyane icyo kamaze nuko kadutera intege yo kubandanya dukora uwo mwuga kandi kakaduha inagateka
hanyuma ingaruka mubona ako gashimwe gahawe umumenyesha makuru eka umurundi muri iki gihe tuzi ko abamenyesha makuru batari bake mu bahunze igihugu mu gihe kandi tuzi ko hariho n'ibinyamakuru gushika ubu itarugurugwa
byerekana yuko naho nkuko mvuze hakiri ingorane bidasigura yuko abamenyesha makuru bakora nabi byerekana yuko hari abamenyesha makuru ibyo bakora bishimwa haba mu Burundi haba no hakurya y'amazi ibyo rero nibaza yuko duha ingoga y'ukubandanya dukora nk'uko twahora mbere no kurushiriza tukarushirizaho kandi ku bwanjye naho ntari mu Burundi nocambwira n'abandi bari mu Burundi yuko twobandanya dukora uwo mwuga muzi uhambaye dukorana umutima tukawukorana ubwira ataho duhengamiye tukabandanya dufasha mu kubaka igihugu cyacu dukome dukora neza uwo mwuga wacu no mu gusa amategeko twubahirize amategeko n'akarangamutima k'umwuga wacu nibaza ko ibindi bizoza buhoro buhoro
Antoine Kaburahe umukuru w'ikinyamakuru iwacu urakoze cyane ngo se kukanya waduhaye
murakoze namwe
ubu noneho tugiye kubagezaho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo iki kiganiro twagiteguriwe kandi turakigezwaho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
mwaramutse neza Dukomeze kungurana ibitekerezo ku birebana n'itora rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iki gihugu itora riba ari kuwa kabiri ukurikira uwa mbere w'ukwezi kwa 11 k'umwaka w'itora. Uyu munsi wagiye hute nibyo tugiye kurebera hamwe muri make. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Amatora y'amajonjora hagati y'abakandida imbere mu mashyaka n'ubu ngo bagikomeza azarangira ruko habonetse abazayahagararira mu itora rya nyuma rya Perezida w'igihugu. Iri tora riba buri gihe buri myaka 4 kandi mu mwaka ugabanyekana 4. Buri gihe riba ari kuwa kabiri ukurikira kuwa mbere w'ukwezi kwa 11. Ntibivuze ko ari kuwa kabiri wa mbere w'ukwezi. Bityo rero uyu wa kabiri uba hagati y'itariki ya kabiri n'iya 8 y'ukwezi kwa 11. Bituruka kure mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itora rya mbere rya Perezida wa mbere mu 1788 nta tegeko ririgenga ryariho. itegeko rya mbere ryashyizweho mu 1792 ryavugaga ko buri leta ifite ububasha bwo gukoresha itora bitarenze iminsi 34 ibanziriza uwa gatatu wa mbere w'ukwezi kwa 12. Ni ukuvuga mu by'ukuri akenshi na kenshi mu kwezi kwa 11. Buri leta rero yari yifitiye ububasha bwo kwishyiriraho umunsi uyibereye. Ukwezi kwa 11 kwatoranijwe kubera ko imyaka yabaga yareze yararangije gusarurwa. Kuko icyo gihe abaturage hafi ya bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barabahinzi borozi gusa. Indi mpamvu nuko mu kwezi kwa 11 igihe cy'ubukonje bukomeye cyane bita winter mu cyongereza cyangwa se hiver mu gifaransa kiba kitaratangira gukara. Gusa rero byaje kugaragara ko uburyo bwo gutora ku minsi itandukanye muri leta imwe ukwayo indi ukwayo byatumaga itora ritaba mu mucyo usesuye. Biba rero ngombwa guhitamo umunsi umwe rukumbi kuri leta zose zigize igihugu. Ni gutyo Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress yemeje itegeko riwushyiraho mu 1845. Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro Amerikana. Itegeko rigenga itora rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryo mu 1845 niryo rero ryashyizeho umunsi w'itora wo kuwa kabiri. Kuki kuwa kabiri? Ibiro by'itora kenshi byabaga biri kure cyane. Abaturage benshi bagendaga umunsi wose kugira ngo bagere aho batorera. Inteko Ishinga Amategeko rero yarabirebye noneho ishyiraho umunsi wa kabiri kuko ku cyumweru abaturage bari batsimbaraye ku munsi wabo wo kujya mu rusengero noneho bagahaguruka iwabo bukeye ku wa mbere bakagenda nyine umunsi wose noneho rero bakarara bugacya batora ku wa kabiri barangiza bagahita bataha bwacya ku wa gatatu bakajya kurema isoko iwabo. Uyu muco w'isoko nawo ntibashakaga kuwutezukaho kuko bajyaga kugurisha umusaruro wabo. Twibuke ko cyari igihugu kigizwe n'abaturage b'abahinzi borozi hafi ya bose. Kuva rero mu 1845 umunsi wo gutora Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kuwa kabiri ukurikira kuwa mbere wa mbere w'ukwezi kwa 11. Byari bibereye icyo gihe. Muri iki gihe tugezemo byarahindutse. Noneho abaturage hafi ya bose basigaye bakora indi mirimo idafite aho ihuriye n'ubuhinzi bworozi. Kandi umunsi wo gutora sikonje. Niyo mpamvu abaturage bajya gutora bagenda bagabanuka cyane uko ibihe bisimburana kubera ko baba banga guta akazi kabo ngo bagiye gutora. Ariko baranaharanira yuko bihinduka. Bashyizeho amashyirahamwe irikomeye muri yo ryitwa White Tuesday. Ni ukuvuga ngo kuki kuwa kabiri. Basaba ko umunsi w'itora ushyirwa ku munsi w'ikiruhuko usanzwe kuri bose bityo kugira ngo rero nabo bajye kuzuza inshingano zabo zo kwitorera uwo bashaka. Ariko kugeza ubu itegeko ntirihinduka. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nta gihumurije, ubutaha tuzarebera hamwe impamvu Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yimikwa ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere gukurikira itorwa rye. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Arakoze Thomas Kamirindi utugejejeho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ikisigihe coroshe kuba umugwanyi wa leta ya Kiislamu kuko ibikorwa byo kugwanya uwo mugwi n'ikorana nabo bagwanyi izwi ku izina rya Daesh byariyongereye. Abagwanyi baragabanyijwe imishahara, nta bagwanyi n'abakorana n'uwo mugwi benshi bagihari. Ivyo bahora bemeregwa byaragabanutse nk'akarorero guhabwa imiduga bakoresha mu buzima bwa misi yose n'ibindi. Ikindi gikomeye nuko basigaye babura abaganga babavura kubera benshi bahunga uturere uwo mugwi ukoreramwo. Umugwi wa leta ya Kiislamu ufise ibibazo bindi bishasha. Perezida Barack Obama yatanze itegeko ryo kongereza uburyo bwo gufasha igisirikare cya Iraq kugwanya uwo mugwi ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa kane. Perezida Obama yatangaje ko hagiye kongereza kandi uburyo bwo gufasha abagwanyi bariko bagwanya uwo mugwi muri Syria. Yavuze ko igitigiri gito cy'abasirikare ba Amerika badasanzwe bamaze gushika ku butaka bwa Syria kandi ku buhinga bafise bwafashije cyane mu komora abagwanyi ba leta ya Islam mu duce dukomakomeye. Iyo ikaba ari nayo mpamvu Perezida Obama yemeje itegeko ryo kurungika abandi bakozi 250 b'Abanyamerika muri Syria, muri bo hakaba harimwo abasirikare badasanzwe gushigikira ibikorwa byose biriko biragirwa muri Syria mu kugwanya uwo mugwi w'abagwanyi. John Kirby, umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga, yavuze ko abo bandi basirikare bongerejwe ku bari basanzwe bari muri Syria atari bo bazoyobora urugamba ku butaka, ariko ko bazoba bagiye gufasha imigwi y'abagwanyi bariko bagwanya leta ya Kiislam n'imigwi y'abakurd, abarabu n'indi migwi y'abasirikare ba Syria igize intambara muri Syria. Kirby ati, umugambi wacu ni uwo gufasha imigwi yose iri mu gikorwa cyo kugwanya abagwanyi ba leta ya Kiislam ari nayo Daesh. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, General Major Peter Grayson ayobora igisirikare cya Amerika kigwanira mu kirere kumwe n'icegera cya komanda ajejwe ibikorwa n'amakuru mu mugwi w'ibihugu biyobowe na Amerika mu kugwanya leta ya Kiislam, bavuze ko akizero ka leta ya Kiislam kagenda kagabanuka cyane kandi ko abagwanyi b'uwo mugwi bagenda bigira impunzi rimwe na rimwe bakihindura abagore kugira bahunge. Major General Grayson akavuga ati, abo nibo bantu bimbura kimazi turiko tugwana nabo. Major General Grayson yongeye akavuga ati, yamara uwo mwansi ameze nk'ingwara ya kansere. Ati, tutitayeho icyo kibazo gishobora kubandanya kugwira ku rwego rw'isi yose. Ati, muri aka kanya turiko turabagwanya ku rugero rwaho badashobora gukwiragira mu turere dutandukanye mu buryo bworoshe. Ati, ariko dukwiye kwibuka ko intambara isaba ukwihangana kandi ko ishobora kumara igihe.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti turi kumwe, turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho, reka Aloyse Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mu makuru twabashikije avugwa muri Amerika, senateri aturuka muri leta ya Texas Ted Cruz yari ko yamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Amerika. Ku ruhande rwabo umugambwe wa Republika yavuye muri ayo mahiganwa. Ibyo bitangaje nyuma yaho aboneye ko arushijwe na Donald Trump bariko barahigana amajwi menshi cyane mu matora y'ijonjora yo umugambwe wa Republika yabaye ejo ku munsi wa kabiri muri leta ya Indiana ngaha muri Amerika. Igihugu cya Sudani y'Epfo naho kiza mu mwanya w'140 mu bihugu 180 muri raporo yasohotse uyu mwaka igaragaza ukuntu bwigenge bw'itangazamakuru bwifashe ku isi. Abanyamakuru bo muri Sudani y'Epfo bamenyesha ko rimwe na rimwe baterwa ubwoba handi bagatabwa mu mvuto, abandi bikeka ko bagatabwa mu mvuto n'abantu bikeka ko bakorera inzego z'umutekano za leta ndetse no kwicwa bakicwa. Ibyo bishikirijwe mu gihe ejo kwa kabiri amakungu ariho yahimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bw'abamenyeshamakuru. Amakuru kuri Syria naho inama ya ONU ijejwe umutekano yaremeje icyemezo gisaba abariko bararwana muri icyo gihugu cya Syria gukingira ibitaro hamwe n'ibindi bigo bifasha abanyagihugu mu magara yabo, kandi kagabisha ko abazosubira kugaba ibitero kuri izo nyubakwa bazohanwa bimwe biboneka. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni nawe Himbani Kimune yashikirije ko igihugu cyose gikwiye gukingira inyubakwa z'ibitaro n'abakozi bavyo no guhana abagira uruhara mu bwicanyi nk'ubwo, aho kwama bariko barashikiriza amajambo yo kuvuga yuko biyamirije ibitero. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International imesha ko abanyagihugu barenga 1,000 muri Iraq bafunzwe mu buryo budakurikijwe amategeko.
Shuti mwese mwari muduteze amatwi, igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Washize hamwe ibi biganiro ni Inosa Kimenyi, amakuru mwe yagejweho na Aloyse Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.